iri mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije inshuti, turi kumwe kuri mikro, turi kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiza cha COVID-19 caragize ingaruka mbi ku bantu batari bake no mu bisata bitandukanye, harimo n'igisata cabagize gucuraranga umuziki umwuga wabo. Abaririmbyi mu Burundi nabo nyene ntibasigaye inyuma. Ishyirahamwe ry'abacuraranzi mu Burundi, Amical des Musiciens Burundais, rimenyesha ko ikiza cha COVID-19 cagize ingaruka mbi ku baririmbyi babigize umwuga mu gihugu, catumye batagishobora kugira ibiteramo, byatumye abashobora kuronka uburyo bwo kwibeshaho. Uretse ibibazo byatewe n'ikiza cha COVID-19, hariho n'ibindi bibazo abacuraranzi bafise, harimo kutaronka amasoko mu mahanga, ibikorwa byabo kenshi bigarukira mu gihugu, abashobora gusohoka igihugu bakaba ari bake. Hari n'ikibazo cyo kwigana indirimbo zabo no kuzikina mu buryo butarekuriwe bibazingamika. Mu gihe abaririmbyi mu Burundi bahanganye n'ivyo bibazo, n'ikihe bariko bakora kugira bagabanye ingaruka mbi bibagirako, n'ivyo tuvuga mu kiganiro muri Sanga. Twatumiye Romeo Ininahazwe, umucuraranzi akongera akaba afasha abaririmbyi gusohora imiziki yabo, akaba kandi yigeze kuyobora ishyirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi, Amical des Musiciens Burundais, na Raphael Nyandwi, umuvugizi w'iryo shyirahamwe. Bombi abatumire bari Bujumbura. Batumire, mbanje kubaramutsa.
Amahoro neza cyane, bitabambije.
Ibi bibazo abaririmbyi bafise muri iki gihe ndabiciye ku mayange, mwo bisigura neza mu majambo arambuye. Ntangurire kuri Romeo Ininahazwe. Romeo, ntitukumva neza, hari ukuntu wo kwigirayo cyangwa kwaduza ijwi?
Muvuga ni ibibazo dusanzwe abaririmbyi bahura nabyo mu Burundi, ni ibibazo twisangije muri aka karere, bivanye n'ukuntu igihugu cyacu kingana, bivanye n'ukuntu igihugu cyacu kimeze, bivanye n'akahise bavuga k'igihugu cyacu, bijyanye n'akazi ko kuririmba. Kuko mu mico ya kera aho hambere bavuga yuko abagira kuririmba abakora akazi ko kuririmba bakora utugenegene, iryo jambo naryo rikaba ryasigura neza icyo umuziki n'ingufu ufite mu bijyanye n'uko bawufata, ariko atari ko kuri kuko ingufu ifite mu bantu. Rero twese twakuze kwinjira muri aka kazi k'umuziki, bavuga yuko abacuraranzi ari abantu bakoye, ari abantu atacu bamaze, ari abantu navuga baheza nabi, bagira iki nizabo. Tumaze kuza tugakura dusanga amarealite zayo jiste kuminimiza akazi k'abacuraranzi k'abaririmbyi, bigatuma rero umuziki w'u Burundi utagira icyo navuga soutien au niveau national, bigatuma uwo muziki rero udashobora gutera intambwe ngo wigire imbere, ushobore kurengana imbibe cyangwa ubusimbakare neza na neza mu gihugu ufata ingugu wategereza kuwufite.
Weho Rafael Nyandwi, ubibona gute? ibyo bibazo. Rafael?
Anya. Bakoze cyane ku mwanya ariko musubira mu kiganiro. Ndabona ari kama.
Ntitukumva neza, biracikagurika.
Nasabye ko musubira kuko biko biracikagurika, sindavuze singerageza kumva neza.
Narimbajije iki kibazo, Romeo ininahazwe, cibibazo abacuranzi bafise muri iki gihe mu Burundi, nabikiye ku mayange mu ijambo ryo gutangura ikiganiro. We yari karasigura ukugene umuziki wagize ibibazo muri kahise mu Burundi, abaririmbyi batabonwa nk'abantu bafise akazi kagaragara gashobora kugira n'intererano mu bijanye n'imico mu gihugu. Ubona wewe uko umuziki uhagaze mu Burundi, ibibazo wagize bifatiye kuri kahise, umuntu ataraza ku bibazo bihari muri iki gihe? Tukumva nabi. Sinzi kwa uwo kwigira yo kumbre connection yo mera neza, sinzi. Ubumenga uhari akoyoko. Ubu biragenda.
Okay, sawa, murakoze cyane. Ikintu nyamukuru ndibaza mwarimu ari mu ntanga marara, abaririmbyi mu Burundi barafite ibibazo byinshi cyane yuko umuziki w'u Burundi kenshi bagiye barahuha na menshi muri kahise, aho ibibazo asize korono yashoboye kubivuga, benshi babita abanyabugenegene. Ibyo rero ntibyabaha adakeka adakwiriye abanyamuziki kenshi babafata nk'abantu umenga n'abantu bo kunezereza abantu gusa, ariko ntibije kumvuga nyawo bashobora kubeshaho imiryango canke bakibeshaho mu buzima bwa misi yose. Dore icyo cabaye nk'ikintu nyamukuru abantu benshi bagiye barafatira n'ikibazo, ariko kandi umugabo wo kuririmba muri kahise, umuntu afashe umugabo wo kuririmba bamufata nk'imburakimazi, bakabafata nk'abantu b'abanyarumogi, abantu babuze bashobora kwibariza mu buzima. Ibyo rero nibyo byagiye bira indi shusho ku mugabo wo kuririmba. Ariko kandi dushime neza cyane ko ubona neza yuko ibyo byose kuko abaririmbyi abasanzwe muri urwanda rushasha bagiye bararuha agaciro, naho ubona neza yuko intambwe ikiri ndende. Mwabivuze ubwa mbere na mbere
Rafael, reka tusubire tuguhamagare, bimeze nabi, umurongo umeze nabi, reka turasubira tuguhamagare. Reka nze kuri Romeo inini nahazwe. Mwavuze ko mufatiye kuri kahise umuziki n'abacuranzi batabafata nk'abantu bashobora kubigira umwuga bakimarira bakigirira akamaro bakiteza imbere n'imiryango yabo bagahesha n'iteka igihugu. Ku bwanyu byagiye birahinduka gute gushika aho babona ko umuziki ari ikintu gikomeye cyane?
Umuziki wagiye urahinduka cyane bivanye n'ukuntu abaririmbyi bagiye barawuzamo, bagiye bazana iyindi sanamu nshyashya. Ni ukuvuga yuko generasiyo y'inyuma nubwa yabacanja misi yabaye generasiyo y'abaririmbyi bafite impakiti nini cyane, nubwa guhera kuri Kidumu. Abantu bagiye barerekana yuko bashoboye, bagashobora kwibeshaho, bakabeshaho imiryango yabo, bagafasha n'abandi bantu mu gihugu, ugasanga n'ibintu bikomeye cyane, bakajya mu makompetisiyo akomeye, bigatuma bagenda baramuka ibibanza ndetse bagashobora kuvuga ku masene interinasiyonali. Bituma abantu bose babona yuko umuririmbyi ashoboye kubaho, akibeshaho, akabeshaho umuryango, agafasha ndetse n'abandi, agafasha n'igihugu kumenyekana. Bituma abantu batangwa kugira icyizere, gutyo n'ubugumuzicyo afata indi sura abaririmbyi barashobora kuza bararonka amakontra n'ahatari amakontra n'acyo kimwe no mu bindi bihugu mugabo harabonetse amakontra ari standard atuma umuririmbyi agarukana gateka kiwe adashobora guhembwa neza agashobora kubaho agashobora kubeshaho n'abandi kuko mugiburaje iyo bavuze umuririmbyi umuririmbyi agira n'abavuza abo bavuza rero abasanga ibyuma abagira novuga marexima muri studio ibyo byose bica bibaho mu gihe umuririmbyi abayeho neza atuma n'ibindi byose n'abandi bose babaho neza byagiye birerekana yuko umuririmbyi yasura bamuha kera atari afite ahubwo ahubwo kandi gaciro ariko n'ubundi naho bimeze uko inzira yacyari ndende kuko hariho byinshi bitarashobora kuboneka.
Ikibazo cha COVID ikikiza cha COVID cha cyaragize ingaruka ku baririmbyi mu Burundi. Ibibazo byari imbere yaho byameze nabi kurushiriza canke abaririmbyi gushika uno munsi uburyo bwo kwibeshaho bwamye ari ikibazo nikihe mubona cyashitse muri iki gihe cha cikiza cha COVID kubibajanye n'ibyo bibazo byari yongeye byarunyutse
navuga yuko aho COVID ishikiye ibintu byose byarunyutse kubera urumva turese ko abaririmbyi batasiye gukora bashiye bafatirwa ibihano bijyanye no kudasubira gukora umwuga wabo kuko umwuga wacu ari umwuga ukorerwa mu bantu benshi bita birahagarikwa ibyo rero bigatuma abaririmbyi aho yari ari yahora yibeshejeho kubera ko agenda akavuza ahantu akaronka amafaranga agashobora kwibeshaho ibyo bimaze guhagarara urumva ikibazo cyaciye gikomera kuko umva ingorane za leta isanzwe idaciye zigwiza nk'inshuro cumi ugasanga ubu uya no gusubira gushobora kujya kuri tere ngo tuvuze ibintu tutariko turabona neza naho umukuru w'igihugu yavuze arabe ababigenzura bongere bugurure kugira ngo dushobore kuvuza mu makondisiyo ya protection mugabo dushobore kuvuza kuko n'ahandi ho humva ibintu byarunyutse rwose burya abantu kabisa navuga bakora umwuga wo kuririmba barashomereye niko nabivuga kuko urumva nta kazi gahari twahora turonka amafaranga avuye kuri ku concert live ni kuvuga ibiteramo by'ikibiriraho kuko urabizi mu Burundi ibyo kugurisha umuziki haba ku masiporo asanzwe standard DVD ibibaho ni kuvuga yuko kuvuga ngo naho ukorere kuri online urazi kabisa ibintu byinshi biri hago na cyane cyane ku gihugu nk'u Burundi gifite abantu bake hari agahugu gatoya bituma ibyo bintu byo by'amashuri online bitagira importance.
Ego Rafael yagarutse ku murongo. Rafael uratwumva?
Ego ndabumva cyane.
Rafael Romeo yari karavuga kuri ivyo bibazo ikiza cha COVID cateye ku baririmbyi abacuraranzi mu Burundi ku bwanyu carunyuye ibibazo bari basanganywe byo kurondera uburyo bwo kwibeshaho.
Ego cyane kuko mu bisanzwe na nubwo buryo ubuke bari basanzwe baronka kenshi baburonderera kuri ivyo biteramo canke kuri izo karaoke basanzwe ziba buri yinga rero kubona ibyo biteramo byarahagaritse kubera icyo kiza cyarabaye ikibazo gikomeye cyane ku barinzi kugira ngo bashobore kwiyungunganya ubuzima bwabo bwa minsi yose kuko ufatiye ku bindi nuko abarinzi b'iwacu mabivuze ntibashobora kuronka ukuntu bagurisha imiziki yabo ku maplatform asanzwe bagurisha mu miziki yaba izo platform zose muzi sanzwe zidandaje umuziki nk'uko bishemeye rero bivanye Rome yabisubiyeho ngaho gato bivanye na population y'iwacu na cyane cyane ari bake cyane bafite access yo kujya muri ayo maplatform ariko nubwo buke bashobora kuronka ni kuvuga n'abarundi cyangwa abanyamahanga usanga bakurikirana ibikorwa byabo bari mu mahanga nabyo bikaba bike cyane ufatiye ku mafaranga bashobora kuronka amafaranga nk'icyo nikize rero amafaranga menshi abarinzi b'abarundi kenshi bayakurikirana cyane cyangwa bayaronka bivanye n'ibiteramo bakora buri munsi byo bita makaraoke ku byo biteramo by'ikibiriraho cyane ibiteramo bisanzwe byatunganywa ku minsi mikuru cyane buri gihe habaye kwitunganya cyane kwisuganya kugira ngo bashobore kwegeranya maya rero biraboneka neza yuko byatumye abarinzi b'abarundi muri kano kanya baja mu bihe bitoroshe na cyane cyane kugira ngo bashobore kwibeshaho ubuzima bwabo bwa minsi yose.
Romeo Nina hazwe hari mwizero mwamufise abacuraranzi kumucuraranzi ko muzoshobora gusubira kugira ivyo biteramo mu minsi iri imbere ko ingingo zari zafashwe zo kubihagarika zizovanwaho hari mwizero icyizero mufise Romeo uranyumva
nishimira kubizamo kuko urabye kwisinzima abantu kuvuga ko COVID yahavuye mugaba abantu bose bagaba ati reka turabe dukore turabe ukuntu tubana nayo cyangwa nibyo badafite na COVID ngo twice n'inzara nayo nyine rero twibaza yuko n'abategetsi b'igihugu cyacu barabibona nabo nyine kuko abaririmbyi bari mu Barundi bandi basanzwe bakora umwuga wabo ngaha mu Burundi rero nk'uko nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu yavuze akavuga ati niba birabye bashyire n'ingoga kugira abaririmbyi nabo basubire ku kizi kuko urumva n'abantu batari bake bashomereye bijyanye n'ibi bintu bya COVID n'ibindi byinshi bifatwa bize yuko vuba antuka turabye ko mukuru w'igihugu ayivugira gafite yazirengana mu kwezi kwa gatatu ntibitarasubira mu buryo dushobore gusubira ku kizi dushobore gusubira gukora umuziki nk'uko byamye turabe yuko ndetse koshobora gutera imbere kandi gatoya imvumbure rishobotse imana ihedagiye imigambi uko n'abandi bagenda baragerageza gupanga ibintu byabo kugira ngo bitere imbere turabe yuko hogira ikivamo nkumbure bijyanye n'amakiziharahara cyane cyane ku bijyanye n'amafestival bibaza ko bizoshobora gutuma abaririmbyi b'abarundi nabo nyine bakujya hanze bakabona ukuntu ntumbere bikorwa ku masene international bakaborogeraho na politiki n'amakonsepti n'abandi ba site international ego niko ndabibona.
Urakoze tuza ku mirongo ya telefone dufise Ruhamya ari uratwumva Ruhamya uhamagaye urihe ufise ikibazo icyumviro ubaza mushikiriza
wenda mbabaze kubona bakorera amafaranga menshi ako management yawe igira imeze iteye ise ku buryo baho ikibazo nk'uko ngo corona ishobora kuza bagahura n'ubusomeri cyangwa n'ubukene kandi tuzi ko bakorera amafaranga menshi nagira mbabaze bafata gute umuhanzi ukeke hanze ukakazaho mu gihugu ugasanga bamuhaye miliyoni 20 ariko umwenegihugu we ugasanga bamuhaye 50 kuko babifata gusebya byumva
murakoze Rafael Nyandwi mwo mwishura Ruhamya
mosoko kusubira mu bibazo byiwe nari kunumva n'induru nyinshi
uko nabyumvise ikibazo cya mbere avuga ngo management we imeze gute ngo aravuga ku mafaranga ngo baririmbye ngo bakorera amafaranga menshi tsinzwe yavuze muri rusangi icaka biri naco nibaza ko yavuze ku bintu by'aba amafaranga abaririmbye bahembwa ababa nk'abagira abafasha gusohora indirimbo zabo canke ibigo bifasha gusohora izo ndirimbo ari byo bitwara amahera menshi bikaba bagatahira make ngo biva kuki
murakoze cyane mu kibazo cya management mu Burundi turacyafite ikibazo gikomeye cyane nkuko abantu basanzwe bazi nuko ikintu cyo guhagarikira abaririmbyi mu Burundi kiracyari ikibazo kuko ibibazo abaririmbyi b'abarundi bagenda bahura nabyo si byo gusa bya COVID cyangwa ibiki byo gusohoka hanze birafatiye kandi nuko abaririmbyi benshi badafite ababahagarikira ibikorwa byabo rero aho benshi usanga ibagora cyane kugira ngo nivyo tuvuga byo kwigurira byo kwidandaza bibagora cyane kugira ngo bashikire mu rwego mpuzamakungu kubera badafite abantu babishoboye baridi babinonosoye afite experience ikomeye kugira ngo bashobore gushikana ibikorwa byabo kure na bamwe bamwe usanga bashobora kuza mu nayo ma management birabagora cyane kugira ngo bashobore kubiragamamo kuko benshi ntibabitahura ndatahura neza yo kumuririmbyi ashobora kumara nk'amezi atatu adasohora indirimbo ntibashobora gutahura neza yo kumuririmbyi ashobora kumara amezi atatu akajya mu giteramo ku bw'impamvu za management rero biracyari igikorwa cyo kwigisha cyane cyane kugira ngo abaririmbyi bashobore kumenya neza yuko bashobora kujya mu management ayo management nayo nabe aya exploita abaririmbyi ariko abafashe kugira ngo bashobore gushikira tuvuga amareitike yabo cyangwa ibyo bifuza kuri icyo kibazo kindi yavuze ku byerekeye abaririmbyi gusohora indirimbo nibyo abaririmbyi kugira ngo basohore igikorwa Romeo arabizi kuko wasanzwe n'umuhinyanyuzi gifata uburyo bwinshi uhereye guhinyanyura indirimbo muri studio ni kuvuga amajwi ariko kandi ari n'ikindi gikomeye cyane cyo gushyira ayo majwi mu masanamu ni ibintu rero bitwara uburyo bwinshi cyane mu gihe abaririmbyi badafise ikindi kintu cya kabiri kugira ngo bashobore kugaruza ayo mahera icyo kiba ari ikibazo gikomeye ayo mafaranga rero bayaronka gute bayaronka muri ibyo bitaramo ariko turavuga bayaronka mu kugurisha imiziki yabo mu platform mu gihe twebwe ami wacu bitarakunda ariko kandi bayaronka bagaruza ayo mafaranga mu gihe bagiye kwimenyekanisha mu bitaramo mpuzamafungo icyo cyo kwimenyekanisha mu bikera mu mpuzamafungo na twebwe biracyafite intambamyi zikomeye kuko n'abamaze kubikora tuvuga nka n'ibice 70 cyangwa 10 ku ijana rero turacyakeneye neza yuko abarimbyi b'abarundi bashyigikirwa bimwe bikomeye kugira ngo bashobore gusohoka bashobore no kwimenyekanisha kurushiriza kugira ngo uburyo basohora mu gusohora indirimbo no mu gukora amasanamu bashobore kugaruza.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku bibazo abagize umwuga wo kuririmba mu Burundi bahura navyo bifatiye no kuri kahise n'inyuma yaho hama nikiza cha COVID-19 gishobora cyagize ingaruka mbi ku mwuga wabo mu kurongo buryo bashobora kwibeshaho imiryango yabo tukaba twatumiye Romeo ninahazwe ya mutura ranza akongera akaba afasha abaririmbyi gusohora muziki yabo akaba kandi yigeze kuyobora ishyirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi Amical des Musiciens Burundais na Rafael Nyandwi umuvugizi w'iryo shyirahamwe bombi bakaba bari Bujumbura ku bijanye no muziki kusohora nashaka mbaze Romeo ni igikorwa kitoroshe nkuko Rafael yari arabivuga mu Burundi hoba hariho ama studio y'ugutunganya no gusohora imiziki ameze neza umuntu ashobora kugereranya n'ayandi nko mu karere ko muri Afrika yo mu burengero canke abo muri Afrika mu burengero nka Nigeria bo bageze ku rwego rwo hejuru bafise izo studio zikomakomeye z'ama societe yo hanze y'umuziki nka ngaha muri Amerika.
Navuga ko mu Burundi dushuko uya studio ziriho zitandukanye kandi zifite ubushobozi bukomeye kandi muziki urakorwa mu Burundi uri ku rwego rukomeye ikibuze gusa ni isoko sino uraje muri aka karere nk'abamuziki bo muri aka karere n'abarundi uraje no mu bihugu duhana imbibi abo usanga bitwa ngo n'abamuziki bakomeye muri ibyo bihugu usanga ari abarundi abahinyanyuzi usanga ari abarundi usanga nyine turafise umuziki turafise ubwo bumenyi turafise izo ngabire mugabo turacabuze icyo kibazo cy'uko habaho labor politiki kitirere ibiterere ituma yuko abasanzwe bakora umuziki nk'umwuga wabo babironkeramo uburyo kuko babironkeramo uburyo niho n'ayo masiyo uko baba bayifuza acashobora kuboneka kuko urumva niya ba mu artiste agisanzwe afite ikibazo cyo kuriha neza studio biragoye kwenze kisamanye n'amamiliyoni uzana amasigo ari ku rwego international mu gihe atamuntu n'umwe afite capacity yo gushobora kuriha entrevue studio urumva usanga ari ibintu bigoye nicyo gituma usanga dufite amasigo meza moyenne mugabo
ashoboye gukora imiziki myiza kandi ikomeye mugabo ugasanga resultat dukenera ntishobora gusohoka kuko ubwo buryo ntibwiza ngo buboneke mu Burundi haracyafite ikibazo ko nk'ama novuga kijyanye na sponsoring cyane cyane kuko muri ibi bindi bihugu bifatiwe anashaka nko mu Rwanda ngaho wagufi urazi nuko ama sosiyete asanzwe akomeza bitandukanye arafata mu mugongo bimwe biboneka aba artiste baho ugasanga naho igihugu cy'u Rwanda kishaka kungana n'u Burundi mu madimase usanga burubu ako kantu byo Chris gatuma bo bashobora kuduga ku rundi rwego ruri hejuru ariko twebwe iwacu usanga hari ishyirahamwe rimwe gusa ari ibyo byonyine riri capable bose ngo ni ibyo riri capable gusa navuga ko ari ibyo rifite iyo volonte yo gushaka gufata mu mugongo abasisi rero sinzi ko byoshoboka bakikubita agashyi n'abandi kugira ngo babone yuko ibintu na cyane cyane bijyanye n'umuco bidashobora kugira impact niniya mu gihe abantu bakora mu masekiteri atandukanye y'ubudandaji batariko barashyira ko ikiganza cyabo bituma ufite hari ibintu byinshi bipfa byari gukira kubera yuko batariko gufata mu mugongo abandi.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC nshuti muduteze amatwi tusubiye kubibutsa ko mushobora kutwandikira mukaturungikira nimero zanyu kugira ngo dushobore kubahamagara mushikirize ibibazo mufise canke ivyimviro mufise kuri iki kiganiro turiko tuvuga ku bibazo abacuraranzi mu Burundi bafise na cyane cyane muri iki gihe cy'iki kiza cya COVID-19. Mutwandikire rero muduhe nimero zanyu dushobore kubahamagara tubandanye iki kiganiro. Ndashaka mbaze Rafael Nyandwi, Romeo yari aravuga ko ingabirano n'impano ku bacuraranzi ziriho mu Burundi atankeka yamara ko habuze ubwo buryo nayo nk'ama societe akomeye ashobora gufata mu mugongo abaririmbyi. Ku bwanyu ni kihe iryo shyirahamwe ryanyu Amicale des Musiciens Burundi mushobora gufasha?
Ku bwacu ni guhimiriza kuko ni shyirahamwe ryagiye rirahimiriza kuva kera yuko amashyirahamwe na cyane cyane amashyirahamwe akomakomeye ngaha mu gihugu cyacu yofasha kugira ngo izo mpano zishobore guteza imbere. Turashaka twaragiye turasaba kenshi yuko huboneka iyo tegeko rwafite sponsoring kugira ngo bishobore gufasha na cyane cyane ayo mashyirahamwe kugira ngo ashobore gufasha abaririmbyi nabo nyine kugira ngo bashobore koroherezwa yaba muri leta canke mu bindi basanzwe bakora. Rero twebwe turahimiriza twagiye turahimiriza kuva kera turi kumwe na Romeo akirongoye ishyirahamwe twarabikoze kenshi turi kumwe n'abandi barongozi ba nyakwigendera memba Bruno Simbazimbere yarasanzwe arongoye rino shyirahamwe imyaka myinshi itari mike twagiye turabikora ndetse n'umuyobozi mushasha yaraye atowe nawe nyine yarerekanye ishaka rikomeye cyane yuko agiye gukorana yaba na leta cyangwa n'ayandi mashyirahamwe kugira ngo uwo muti ushobore kuboneka kuko ni ikibazo cyabonetse kuva kera abaririmbyi ndetse nabo bashobora kuba baronka kujya mu biteramo mpuzamakungu benshi birabagora kugira ngo bashobore gusohoka kuko nta buryo usanga bafise. Rero cyo turiko turagerageza cyane mu ishyirahamwe ry'iwacu kugira ngo duhimirize yaba inzego za leta canke amashyirahamwe yigenga kugira ngo kumbure ashobore gufasha no gushyigikira izo mpano. Ntankeka impano ni nyinshi yaba mu macuraranzi yaba mu bahinyanyuzi yaba n'abasanzwe baririmbyi.
Romeo ininahazwe ku kibazo nacyo no kwita mu Gifaransa droit d'auteur gukingira uburyo uburenganzira bw'abaririmbyi kugira ngo indirimbo zabo ntiziganwe cyangwa zikinwe mu buryo butemewe. Icyo kibazo mukibona gute ku bijyanye n'u Burundi ku bacuraranze?
Icyo kibazo nibaza yuko ni kibazo mu bisanzwe kitari gikwiye kuhaba kuko kumva basinye iyo droit d'auteur bagashyiraho biro yayo ya OBDA droit d'auteur yategereza kuba kubatwa ikayi ikaba fonctionnaire
mugabe urumva hariho ukuntu yagira ronka indongozi yo bedea bitari bifashemo neza bitashije n'ingubu nkuko bategereza kuri siramo kugira ngo habe n'izana application ize direct ibyo tegeko rishobore gukoreshwa mu Burundi bakitwaza ibi bakitwaza biriya dushikaho mu nama duherukamwo umushikiranganji yatanze amezi atatu avuga ati guhera kuri iyi tariki shika amezi atatu ahere nizere yuko inyuma y'amezi atatu tuzosohoranira inama mutwereka ibyakozwe mutwereka twavuye ngaha dushika ngaha donc twesizira yuko ibijyanye na droit de terre ari ikibazo cy'umwanya mu gihe umushikiranganji yobandanye uko ariko arabikora akabandanya abishyira ku mvu nibaza ko uya umuntu yavuga ati uyu mwaka tuzose tubona yuko byagiye mu ngiro kuko ni ikibazo kitategereza kuba gihari mu bisanzwe kitategereza ko bihari kuko nta bintu byinshi bisabwa kugira ngo ushobore kuba afite
nagomba ngaruke kuri Rafael Nyandwi mwigeze kuvuga ko abarundi abacuranzi b'abarundi bashobora gusohoka cyangwa bakaronka amasoko mu mahanga ari bake kubera uburyo buke nikihe mubona cyokogwa kugira ngo bashobore kugenda nabo berekana ubuhinga bwabo n'impano zabo hanze kuko turavye nki ibihugu bya nko muri Nigeria ubu muziki waho usigaye uvuzwa ngaha mu bice bitandukanye byo kwisi ngaha muri Amerika ku ma radio kuri ze imihora ya internet twariko turavuga bageze ku rwego rwo hejuru kuburyo naye amashirahamwe ibigo by'umuziki bifasha gusohora umuziki w'abaririmbyi byamaze gushinga ibiro i Lagos muri Nigeria kuvyabonye ku muziki wo muri Afrika muziki ukomeye mwariko murayivuga no mu Burundi kwingabirano ziriho impano kubavuza umuziki nikihe mubona cyo kogwa kubijanye n'abacuranzi b'abarundi kwishobora kurengerizo ngorane z'uburyo bashobore kwerekana ubuhinga bwabo basohoke hanze baje kwerekana ubuhinga bwabo ku masoko mpuzamakungu
murakoze cyane byose byugariye kuri kuri aho nyine ku rugo buryo buke kuko ufatiye kubura uburyo umurinzi ntashobora ngo aheze agire arondere abamufasha bashobora kumushikanira ibikorwa byiwe kure cyane rero icyo rero ni intambara ikomeye cyane ku barinzi b'abarundi na bake tw'amatsiko turabona na usanga bafite uburyo uburyo cyane baronse abantu babashigikira mu buryo bwabo cyane ama management amaze kugera ku rwego kugira ngo ashobore kubaha icyo twita connection kugira ngo bashobore kujya mu karere kuko ubwa mbere na mbere urazi neza yuko umaze kumenyekana mu gihugu ingwano ya kabiri iba ari ingwano yuko umenyekana mu karere muri aka karere kacu ka Afurika y'ubuseruko rero umaze kuronka abantu bagushigikira muri kano karere niho ibikorwa byabo bishobora kugenda hirya no hino muri Afurika ndetse na hirya no hino ku isi rero turafashije iyo mpamba yo kuvuga ati turafashije uburyo buke no kutaronka abadushigikira kugira ngo dushikane ibyo bikorwa kure kuko kugira ngo ibyo bikorwa bishike kure nuko byoja muri ayo ma platform mpuzamakungu nuko byoja muri ayo ma televiziyo mpuzamakungu nuko byoja muri ayo ma radio mpuzamakungu rero twese turashafite icyo kibazo muri kano kanya ejo ku munsi w'ejo hariho festival imwe yatangije ngaha mu Burundi n'ubu iri kuraba yitwa Marahaba Festival umudeje kuvuga umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'imico kama asanzwe ajejwe imico kama ugwaruka n'ibino yaramenyesheje ati abarinzi b'abarundi nibakanure rero kuko twarunse abantu bava mu bihugu bitandukanye bava muri Belgique, France, RDC, Afrique du Sud, no muri Senegal aravuga ati abarinzi ubwabo rero barabukuntu yuko bashobora gukerebuka bakugurura amaso bakarondeza kugira ngo bashobore gushikaho kure cyane kuko turazi neza yuko ibikorwa byose byo gusohoka n'ibyokorwa na leta ariko abarinzi nabo nyine barakwiye kurondera kuko ibintu byose urazi ko amasoko menshi ari mu ma internet amasoko menshi ari mu online rero turasabye abarundi abaririmbyi na cyane cyane yuko bakerebuka kugira ngo bashobore kwironderera kuko turazi neza yuko ari abarinzi batari bake muri kano kanya basigaye basohoka bakajya gukora ibiteramo yaba iburaya yaba mu migabane iyindi itandukanye y'isi. Rero nuko bo shishikara bagakereka hanyuma tugasaba nuko boshigikirwa yaba na leta canke nayo mashirahamwe kugira ngo bashobore gushika kure gusha kuko ibyo byose bisaba uburyo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri isanga turiko tuvuga ku bibazo abacuraranzi mu Burundi bahura navyo na cyane cyane mu kigihe cy'ikiza cya COVID-19 kubijanye no kuronka uburyo bwo kwibeshaho no kubeshaho imiryango yabo. Turi kumwe n'abatumire Romeo Ininahazwe, umucuranzi akongera akaba afasha abaririmbyi gusohora imiziki yabo, akaba kandi yigeze kuyobora ishyirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi Amical des Musiciens Burundi, na Rafael Nyandwi umuvugizi w'iryo shyirahamwe bombi bari i Bujumbura. Umuziki muri Afrika ubu muri rusangi warateye imbere cyane 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 nko mu karere ko muri Afrika mu Burengero muri Nigeria ikano mu cyo bimwe bimwe byo mu karere ko muri Afrika yo mu buseruko Tanzania, Uganda, Kenya no mu Burundi mariko muravuga naho ari ubwo buryo buke ntiyabuze impano ku baririmbyi. Kera umuntu yabona umuziki wo hanze ari wo abanyafrika bakunda kumviriza baba abakuze cyangwa n'abakiri bato, ubu bikaba biboneka ko byahindutse, ubu abantu bakunda umuziki w'ikinyafrika naho uja mu bibanza abantu binezerezamwo batambiramwo usanga ari umuziki w'ikinyafrika cyane cyane uvuzwa. Nangaha muri Amerika ugiye mu bibanza birimwo bivugirirwa mu muziki by'abanyafrika usanga muziki cyane cyane aba DJ bakina umuziki w'ikinyafrika. Ni kintu gihesha iteka Afrika ku bwanyu Romeo?
Ni kintu gihesha Afrika iteka na cyane cyane nka twebwe ku gihugu cy'u Burundi birahimbaye yibone cyane gasanga ariko bavuga umuziki w'u Burundi kuko umuziki burya ni kintu gikomeye cyane kuko ugushoboye gutwara imico uratwara imico ukerekana imico mu bindi bihugu umuziki uratwara ubumwe ugatuma abantu ugasanga umuntu ariko araririmba ikirundi atayanico yumva bisigura mugabo akasiririmba ko yumva yuko amanota yumva melodi biriko biramuryohera ugasanga arongera aragerageza kuvuga urwo rurimi aragerageza kugwitaho ugasanga ni ikintu gikomeye cyane mu iterambere ry'isina cyane cyane kubona yuko nk'ubuya nkuko muriko murayizi ugasanga umuziki dominasiyo wuya ni hasi Nigeria nikira jamuna cyane agakurikira Kongo. Ibyo rero navuga yuko birafite n'icyo bifasha ku gihugu nk'umukutu na devize uraje nk'ibihugu byashyize isaha inyuma y'abaririmbyi na Kongo abaririmbyi baho bizana amahera menshi cyane y'agaciro mu gihugu cyabo kubera iki? Kubera ko leta yashyizemo umutahe mubwo birenze sisa cyane muri kirisiye irenze sisa cyane inyuma y'abaririmbyi irenze sisa cyane amasosiyete yabo ariyo bije yo gufite n'abaririmbyi kugira ngo bashobore gushyira iyo ntambwe shakuze kurabana na Nigeria niko byagenze amasosiyete akomeye yaragize yashyize imisahe inyuma y'abaririmbyi abaririmbyi bagira ingufu nyinshi bakabempoza umuziki wa Nigeria kuri scene international. Rero navuga yuko no ku gihugu cyacu biri ngombwa yuko babitahura yuko ibaho kugira ngo
bugurira amasosiyete abishoboye gushobora gufata mu mugongo abaririmbyi. Ni ukuri n'ikintu kitumugaje cyane, kiratumugaje cyane kubona ko hari amasosiyete ariyo nibyo ujya gusaba tuzo akubwira ati
nawe Rafael Nyandwi kubona nk'umuziki w'ubwoko bwa rumba wo muri Kongo twakuze twumviriza warashoboye kuja mu matungo y'isi akingiwe n'ishyirahamwe UNESCO nikindi kimenyetso cy'uko umuziki wa Afrika umaze guhabwa iteka n'ikibanza kiboneka cyane mu makungu. Ndavuze nti kubona nk'umuziki wo mu bwoko bwa rumba wacizwe mu matungo y'isi akingiwe n'ishyirahamwe UNESCO nikindi kimenyetso cerekana ko umuziki wa Afrika umaze guhabwa agaciro kaboneka ku mu makungu.
Ego ni kintu gikomeye cyane ariko kandi ntibibagire neza nuko ningoma zacu z'u Burundi nazo nyine zikaba ziri mu bimenyetso bikomeye cyane byandikishije muri UNESCO nk'itunga kama ridasanzwe kuko murazi neza yuko mu ndirimbo izo arizo zose ikintu gitangura n'ingoma. Rero ku bwacu na mbere n'umanza kuvuga ku Burundi kuko ingoma ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye cyane mu muziki, ni ikintu gikomeye cyane mu ndirimbo. Ku bwacu yaba rumba yaba n'ibindi byagirandikisho ariko natwe twashobora kwishimira kubona ingoma zacu zashowe kwandikwa muri UNESCO n'ikintu kidasanzwe. Ariko kandi tukavuga tuti turafite n'ibindi natwe turashobora kwishimira, ariho imigiho itari mike ngaha turafite amayara turafite iki ikintu twebwe twagize nk'ikibazo nuko ni kwa kuntu indirimbo z'iwacu ni kwa kuntu abarinzi b'iwacu batagiye barasohoka cyane ibikorwa bitagiye biramenyekana kurusha nayo ubundi ibikorwa byacu mu Burundi byose kure cyane kandi bidateshe iteka ku gihugu cyacu cy'u Burundi kuko turazi neza yuko no muri kahise ariyo n'abarinzi batari bake b'abarundi bagiye baraseruka mu mahigano mpuzamakungu. Turafite abarinzi nka Chanchwami bagiye baraseruka mu mahigano mpuzamakungu bakazana udushimwe bakakora ibikora inka. Rero ni bya bindi nyine twamatsiko turavuga tuti mu gihe tushoshigikirwa natwe n'abarundi tubikorwa byacu bigasohoka bikumvirizwa hose ukuri geoteriteka kandi toshika kure n'idushimwe twinshi tutahukana mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Ratijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga nsubiye kwibutsa abariko baratwumviriza ko turiko tuvuga ku bibazo by'abacuranzi mu Burundi ibibazo bahura navyo n'uburyo bariko bagerageza kugabanya ingaruka na cyane cyane muri iki gihe cy'ikiza cya COVID-19 cy'ingaruka mbi cabagize ko kubijanye no kwironsa uburyo gukwibeshaho no kubeshaho imiryango yabo. Romeo ininahazwe ku bijanye n'umuziki tukako turavuga ubu muziki wo muri Nigeria ko ari wo ugezwe ko uri imbere y'indi muri Afrika mu kuba umaze gutera intambwe zikomeye mu makungu wo muziki ukaba ari uwo mu bwoko bwa Afrobeat. Uravye nko mu Burundi na Afrika mu buseruko hari ukuntu kera imiziki umuntu yashobora kwigana ubundi bwoko bw'ahandi, ubona nk'umuziki wo mu Burundi hari ikintu wisangije ko utagerageza gufatira kwigana imiziki y'ahandi? Urafise akaranga kawo bwite nka wewe uri umucuraranzi mu miziki usohora akarorero?
Muziki wo mu Burundi urafise akaranga kawo, urafise amasiri atandukanye ari muziki ari basiri mu Burundi. Hakaba n'amasiri dusanzwe dusangiye n'ibindi bihugu nk'uburundi. Uri kuvuga ibijyanye na Afrobeat, twebwe abanigeriya babanje kuyikora mifire bakoze bararondera ariko twebwe mu Burundi usanga mu Afrobeat iwacu mifire isikarama y'amaho bita kanyarukizi donc n'ubwo Amerika arabivuga nk'uko yakubise abantu ntacyo babifata n'ingoga mu mutwe ngo bumve neza icyo bisigura ariko uri kuyumviriza kanyarukizi uca wumva neza yuko ari Afrobeat donc ni kuvuga yuko iyo miziki ayo masiri twarayamanye twebwe n'abandi bagiye kugira bumvira amabikorasi kugira ngo bashobore kuronka icyo bo bise Afrobeat twebwe iyo Afrobeat nayisanganganye mu kanyarukizi donc bagize melange ya zouk na rumba kugira ngo bashobore gushikira imisire ya Afrobeat bagiye baratora amateme amwe amwe ya rumba bakayinjiza muri bumwe muri zouk donc twebwe iyo style twayisanganye isire y'akanyarusizi iri hagufi cyane n'iyo bakoze mugabo twe dufite inovu ba Afrobeat original isanzwe yari ihari nta Afrobeat ugiye kubisigira kuza usanga ayo masire ari amwe rero nuvuga nti twebwe n'ubundi icyo ngaruka ko icyo tuvuze bisuke bisutien kino umuziki wacyo ufite amatungo menshi haba muri mu bicurarangisho haba mu uzurabe mu Burundi bicurangisho byinshi cyane usumba ku gihugu cyose ubwo twebwe kuri nivo tekisho dufite ingoma nyinshi z'ubwoko bwinshi cyane muri nivo bavuga y'ibitari turafite ibisaguka n'ibitari turafite inanga turafite amakende turafite imiduri turafite ingiti ni bicurangisho byinshi bituma yuko ayo masire yose abaye kombine adakorerwako musanga rishete dufise mu muziki kwibona kuko buno munsi uri kuraraba tuko turacyakaza icyo ni ukwita identite kiturere y'umuziki kuko abize generasiyo bariko bagenda biruka cyane kuri ba biharawe ntibaje kurondera kuko baba bashaka ibijya ku isoko rinyaruka ntibaza ngo baje kurondera rero muri ka karanga muri ya teme y'umuziki w'umurundi baje kurondera neza muri ya mabara ugasanga bake bapfogezerera ko ibije inyaruka ugasanga rero ibyo n'amakonsekansi azana na n'ubu bukene baba barimo uko bashaka kwiruka banyaruke gushike bategeza gushika badafashe umwanya wo kujya gukurura barondere babicare barondere muri ya banki y'imiziki iwabo barondere muri ya banki y'amasomo muri ya banki y'amasiri bashobore gukoreramo bakora ikintu gikomeye bashobora kwemeza nabo nyine kuri sene internationale
Nawe kubikwerekeye watangwe kugira umwuga wo kuririmba kubigira umwuga ryari?
Ndewe natanguye kuririmba mpereye muri korale kuko icyo gihe nija mu seminari i Mugera ubwo natangura kujya mu byo kuririmba kuko mu seminari barabigisha kuririmba bakabemeza kuririmba twaririmba siye navuga muziki gregorienne ya muziki yo mu isengero muri katolika mugabo kubera ko naciye ngaruka kuri Bujumbura naciye ngira usubira kandi mu ma influence y'imiziki navuga atari yo mu isengero kuko naciye nsanga ndi mu mizini n'abumvaga bapatifike kuri kuyoboreka gisanzwe nsanga rero nsubiye muri sitire y'iwanjye nisanzwe kuvuga yuko reka jewe numve ko nakora gitari yanjye nshuwarange mbembere meratisi wanjye yisa numve ko ndirimba amafasho uko biryohera niko byatanguye kabisa
imbere y'uko ibibazo bya covid biza bikagira ingaruka zikomeye ku bacuraranzi umwuga wanyu kuririmba mwari mwugejeje he ku bwanyu
Zeno vuga yuko hamwe mu byo vugisha kuri byari bigeze kure cyane kuko atakigeze ahantu bari bindi benshi bari basigaye baronka ama concert international baragenda hanze bakavuza ngahe Burundi muri rinjye yabayeho neza yarashobora gutunga umuryango wiwe akibeshaho neza nuvuga yuko twari mu bantu twari tumaze gushyikira urugero rwaho umuririmbyi abayeho ataronka munsi y'ibihumbi bavuga isana amajana abiri ukundi urumva umaze kugira amajana abiri ukundi amahera make naboro buhoro mu Burundi twari tumaze gushyikira nivo nziza y'iterambere uwo nivo y'umuziki ariko rero cyurabo mu buzi cyakiri cy'inyuma byarasinye macyane cyane cyane kubyo ningira ko byose byasinyuma ubwego bwa presidentis.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mwudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku bibazo abacuraranze mu Burundi bahura navyo na cane cane muri iki gihe cikiza ca COVID-19. Twatumiye Romeo Ininahazwe, umucuraranze kongera akaba afasha abaririmbyi gusohora imiziki yabo, akaba kandi yigeze kuyobora ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi Amicale des Musiciens Burundi. Raphael Nyandwi umuvugizi w'iryo shirahamwe bombi bari Bujumbura. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Raphael Kwizera. Raphael uratwumva? Alo Raphael, turamutaye ku murongo. Nagomba nze kuri Raphael Nyandwi. Ndashaka dababaze kuri iryo shirahamwe ryanyu Amicale des Musiciens Burundi, kuba twumviriza batabazi igihe ryatanguriye ko ni ryatanguriye ryari, ni ke ryo bari maze gushika ko mu kugereza gufata mu mugongo abacuraranze mu Burundi.
Kodi cyane ni shirahamwe ryatanguye umwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo inani na gatandatu, rikaba ryatangujwe n'umuririmbyi mwese muzi yitwa Ngabo Leon, ndetse yego mu ishyirahamwe tumufata nk'umuperezida d'honneur, ni ukuvuga yashoboye gutanguza icyo cyiyumviro cyo gushyira abaririmbyi hamwe. Ama mu byo tumaze kurangura ibikorwa bitari bike, na cyane cyane ibikorwa byo gushyira hamwe abaririmbyi ni ikintu gikomeye. Ibyo rero bikaba twarabishyize ko gushyira hamwe abaririmbyi ni ibintu bitoroshye cyane, kuko urazi ko abaririmbyi umwe wese aba ashaka gukorera ukwiwe. Ibyo rero tukaba twabishyize ko mu ntwaro iheruka, aho abaririmbyi bose twashoboye kubaha amakarata. Ama ishyirahamwe muri kano kanya rirakorera hagati mu gihugu, mu ntara zose zigize Uburundi, turafite abanywanyi n'abaduserukira. Tukaba rero twamatwite turafasha abaririmbyi iyo bagize ibibazo, turabaseruka ko tukabafasha iyo bafite imanza, iyo bafite ibibazo bitandukanye. Ishyirahamwe riraheza rikabafasha kugira ngo bashobore kwiteza imbere, ariko kandi turabarongerera amahugurwa, tukabaha amaformation, tukabafasha kugira ngo baje mu biteramo bitandukanye nyuma y'umwaka bibiri na mirongo ibiri, bashobora kubafasha kugira ngo baje mu ihiganwa rikomeye cyane risanzwe riba mu gihugu cya Mali, igihugu ihiganwa ryitwa muri Benin ryitwa SICA, aho abaririmbyi batandukanye tumaze kubafasha kugira ngo baje muri iryo higanwa. Abaririmbyi barenga umunani bose baragiye muri iryo higanwa, ndetse batatu muri bo bashoboye no kuronka udushimwe dushimishije, ni ukuvuga agashimwe ka mbere muri iryo higanwa rya Afurika. Ariyo nayo ni mafestivali atandukanye ishyirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi Amicale des Musiciens du Burundi ryagiye riratunganya, ariko kandi ariyo n'amahiganwa ngaha mu gihugu yagiye yaratunganya n'iryo shyirahamwe nka festival ya muzika na n'irindi festival yasanzwe ihemba abaririmbyi n'amahiganwa menshi rero tuyagiye turakora. Rero muri make n'ubu turiko turafasha, ariko kandi tukaba dufite n'indi migambi myinshi muri kazoza, migambi yo gushyigikira nijye twari ko turavuga byo kugira ngo abarinzi bashobore kuronka management nziza barinzi bashobore kwidandaza bimwe biboneka tugakorana rero n'amashyirahamwe atandukanye kugira ngo dushobore kubishyikako.
Nawe Romeo ininahazwe nashaka ndababaze hari agashimwe muri aronka mu mwuga wanyu ukuririmba. Hanyuma ku vyerekeye kazoza ku muziki mu Burundi mubona kazoza ari keza niho naho ibibazo vya covid biriho bivuye mu nzira ko kazoza ari keza ku muziki wo mu Burundi n'abacuraranzi ari kintu mubona kizotera kigira intambwe kigashika no kugwego twariko turavuga mpuza makungu aho muziki wo Burundi uzoshobora kumenyekana nk'umuziki wa Nigeria.
No shimira imana cyambere kubona yuko muri ishingo zizimba yuko imikino karanga ikigeza dushyira imbere maze kubona ufise umukuru w'igihugu yambara imparo bacambura intere akavuga agatamba ukibona yuko azimba bituma agenzi ashyira icyizere hamwe nkashima kimba hamwe nkagira ngo uko bigenda kose nishimye yerekana yuko imana igiye kutugurira imiryango kuko nizere yuko umukuru w'igihugu twese twarabonye ko akunda abajene akunda abantu bakora akunda kisire nicyo nakaranga akunda umuziki muri rusange urumva na twebwe tumwereka ibikorwa nibaza yuko muri leta tukabandanya dusaba na cyane cyane nk'itegeko rya sensoring kuko n'itegeko bishobora gutuma dufata umuvuduko kudasanzwe mu kanya gato bigatuma tugera ku rwego rukomeye cyane kuko ingabire hano ziriho rero ako kanya gatoya k'itegeko ko kugura imiryango nibaza ko tutaronse nta nkeka ko twovuduka nkombore abameze njye nabo nyene bagasanga twicaranye umunsi umwe ku ntebe z'umuziki.
Rafael Nyandwi niko mubibona ko vyerekeye iryo tegeko rya sponsoring ko ryo gira ryofasha bikomeye abacuraranzi mu Burundi kugira intambwe zikomeye bagashobora guhiganwa uko ari kare bivuga ku rwego rwaba muri Afrika cyane mu makungu.
Yego yego cyane je niko tubibona cyo muri amakandi mu gihe cy'i Burundi kuko ni tegeko rizofasha kugira ngo ubwo buryo twariko turavuga ushobore kuboneka hanyuma ubwo buryo bubonetse abaririnji bace bashobora ku kerekana ibikorwa byabo ndetse babishyire no mu mahiganwa mpuzamakungu. Rero ni ukuri kuva imyaka iheze twagiye turasaba ko iryo tegeko riboneka turizeye neza yuko umukuru w'igihugu nyinshi umukuru w'igihugu cyacu yuko agiye kubikorerako cyane bafatikanije n'umushikiranganje sanze ajeje imico kama kugira ngo iryo tegeko rishobore kujya mu ngiro kuko n'imyaka myinshi abarinzi bagiye bararisaba abari mu kino gifata kugira ngo bashobore kurishyira mu mbere ni kuri bibonetse hamwe biramutse bibonetse nta nkeka umuziki n'abanyamuziki bazo kwiruhuza
mu misegunda 20 tugiye kurangiza misegunda 20. Romeo inini nahazwe nikiye mwobwira abakiri bato cyane cyane kujanye n'umuziki uranga imico.
Je n'uvuga yuko abari mu Burundi bo umanishije n'ikintu cy'igenda neza hanyuma ahubwo tukicara hamwe n'osaba ubusanzwe arashyira hamwe ubuya ko yoraba agahuza na cyane cyane abaririmbyi muri rusange cyangwa tugaruke twicarane turabe dosire zimere y'umuzurundi.
Murakoze
hanyuma
murakoze cyane barabatumire Romeo ininahazwe umucuraranza kongera akaba afashije abaririmbyi gusohora imiziki yabo akaba kandi yigeze kuyobora ishyirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi Amicale des Musiciens Burundi na Rafael Nyandwi umuvugizi w'iryo shyirahamwe bombi bari Bujumbura twako turavugana ku bibazo abaririmbyi mu Burundi bahura navyo na cyane cyane muri iki gihe cy'ikiza cya COVID-19. Dushimire abatumire bacu rero dushimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro n'abakunda radio Ijwi rya Amerika mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.